Matayo ikigabane cya gatatu. Muri iyo minsi haza Yohana umubatizi yigishiriza mu bugaragwa bw'Iyudaya ati:
"Mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi."
Uwo niwe yavuzwe na Yesaya yavugishwa n'Imana ati:
"Ijwi ry'usemerera mu bugaragwa ngo nimutegure inzira y'Uhoraho, mugororiza gutseziwe."
Uwo Yohana imyambaro yiwe yari ubwoya bw'ingamiya, yayikenyeza umukanda w'urusato mu rukenyerero. Ingezi we zari inzige n'ubuki bwo mu ishyamba. Maze ab'i Yerusalemu n'ab'Iyudaya bose n'igihugu giherereye kuri Yorodani cyose bava iwabo baza kuri we, babatizwa nawe mu ruzi Yorodani, batura ibyaha byabo. Abonye benshi bo mu Bafarisayo no mu Basadukayo bazanywe no kugira ngo ababatize, arababaza ati:
"Mw'abana b'inzoka mwe, ni nde yababuriye ngo muhungishe avura inzoza?
Nuko nimukora ibiberekana ko mwihanye koko, ntimwiyumvire mu mitima ngo mufise Aburahamu ko sogokuruza. Ndababwira yuko aya mabuye Imana ishobora kuyakuramo abana ba Aburahamu, ariko incabi itutumberejwe ku bitsina by'ibiti. Nuko rero igiti cyose kitama ibyiza kiracibwa kigaterwa mu muriro. Ni ukuri jyeho ndababatiza mu mazi ngo mwihane, ariko uzoza hanyuma yanjye andusha ubushobozi, ntibimbereye no kumutwaza ibirato. Uwo azobabatiza muri mwe mu yera no mu muriro. Urutaro rwe ruri mu kuboko kwiwe, kandi azokubura imbuga yiwe neza, yimburira ingano ziwe mu kigega, maze umuguru kawuturire mu muriro utazima." Icyo gihe Yesu ava i Galilaya ajya kuri Yorodani ajya kuri Yohana, azanywe no kubatizwa nawe. Ariko Yohana agomba kumwankira ati:
"Ko ari jyewe nkwiye kubatizwa nawe, none ngiye ko?"
Yesu aramwishura ati:
"Bikunde kuko ari byo bidukwiye ngo dushitse ukugororoka kose."
Buna aramukundira. Yesu amaze kubatizwa acava mu mazi, maze ijuru riruguruka, abona mpemu w'Imana amanuka asa n'inuma amugwako. Buno rero ijwi riva mu ijuru riti:
"Uwo ni we mwana wanje nkunda akampimbara."